nyina di ho hijui Jamaica. Ijuu ya Amerika yeye kushikiliza iganiwe vya vijamu kiondi mkiara Rwanda mwalundi mtu kumbira kumiongo migu fya shotweza kumetero chungi chena kumetero miongibili na zibili mwuru Rwanda tulikuli FM zana kane ni vichevi tatu ikigali no kuli FM miongu chena tatu ni vichevi tatu ikarongi mwuru Uganda mtu kumbira kui Voice of Muhabura kuli FM miongu nani munani vichevi chenda ikisoro mwuru shorano kudu kulikira kui Facebook na YouTube kuli radio achuno kukiwa nda chacha makuru waisi tatu wa kaurungu radio achuleo wa kaurungu kama mwiliweneza shooting wese na mga kundi radio Ijwi Jamaica mwilikumu na Federica Mwonikije ikaze mwese mkila nilo mwisanga
mwisanga mwisanga ni chigano wichizi ya Amerika chiba na kuivazo vinyuranyi vyo mkare kiri ya gari gari vya Afrika ichigano wajitumira wanuwa mwonza ya mwuzitandu kanye waga sivizivazo vya wakundi Ijwi Jamaica
jendi mwanaramu yinga hobita mwuri kwa mine gitera nye hobita tuu
Ndiyende ano Kampala Uganda
Ndiyende mkisagara cha mchumumbura
Michigando chimari saha Kuva saa kumi kujia saa kumi ni mge uri munsi Kuva kuwa mbele kujia kuchungi
Mwemurine kaya Colorado Kajumuruma zame
Mbande kwa mutabu watu mire mwagutumiri
Nao tragutumi Kuli kiri ya Amerika huli hosu Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kuvuga nini ku buhinga bufasha mu gihe abantu bashaka gutangura ibikorwa by'ubugwiza tunga turagaruka nini ku twigoro twibonekeza mu rwaruka ruheje amashuri two gutangura ibikorwa byo kwikorera hamwe no kugwiza tunga bitewe nuko inyuma yaho benshi mu rwaruka rurangije kaminuza rutorohorerwa mu cha baronka akazi urugero rw'ubushobozi uri hejuru mu Burundi eka no mu bihugu byinshi haba mu bihugu bitembere no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere rwiyongeye cyane kuvaho ikiza cha COVID-19 itereye uhinga rero tugiye kuvuga ko kandi ufasha mu kwitondera umugambi wo kugwiza itunga no buhinga mu mfunyafunyo mu cyongereza bita SWOT analysis no buhinga umuntu yifashisha abanze kuraba ukerebutsi yarushije abandi mu gisata kanaka hanyuma kaca araba naho ajegaje gacanke ibintu bishobora kuba bitogenda neza mu byo ashaka kugiramo urudandazwa amaze kwiheza rero ivyo byose aca araba ibintu yokora byo mugiriye akamaro na cyane cyane ibintu abaguzi barondera icanyuma muri uyu mugambi wiswe SWOT analysis no kuraba amategeko agenga urudandazwa canke amategeko ashobora kubangamira Gandhi umuntu abashaka kurangura mu ntumbero yo gufasha abantu bose bafite umugambi wo gutangura ibikorwa by'abagwiza tunga abikorera twabo twabatumiriye umuhinga yanonosoye ubumenyi bwo kwitegurira icyo gikorwa uyu nawe si wundi ni Professor Lionel Remisha igisha muri kaminuza Alliant International University iri mu gisagara cya San Diego muri leta ya California muri Amerika uraho Professor Lionel Remisha ikaze mu kiganiro Buisanga
murakoze cyane Frederic Godaho mweho
na mahoro aho ibihe bimeze neza aho mwama mukazi wa kimisi yose n'ubushuhe
ego California San Diego California uhifashe neza
ni byiza cyane rwose twibuka kariho kariko karatangura hano
Oh, nibyo kabisa.
Turi kumwe kandi na Rock Bideri naho ari mu rugendo muri iki gihe igihe cyose cyose turaza kumvugisha Rock Bideri ni ingenieur civil yarangije amashuri mu Rwanda akaba kuva arangije amashuri rero ariko ararondera akazi uraho Rock Bideri
Mwameza,
tura wala mkiche, tura mkiche nungu kutumire, tura mkiche, tala kundi radio, wafu wadame vike wote. Nijiza chane kose, tura kugaru kwa mkanya, uze uratubu mahafi, ndabona huli murugendo kandi nili, na misi oroshe aliko, tura watu likumumuliki gianiyo.
Ego. ego mwakote
ego nero professor Lionel Emesha imbele kutuja kumuzi kigani ilo nishaka mutugire kubuganyu ikini shatumi ushomele kuyongira chane mwinyaka ine ilangi atukubuga muhugu vyo sisi kuhisi eka nihugu kini mwuzi ya majambele ilimu
ego memori imyaka iheze ibihugu vyinshi byaragize ingorane kubera ikiza cha COVID cyari cyarahaciye igihe habaye ikiza cha COVID hariho ibisate byinshi byahagiriye ingorane nyinshi cyane tuvuge nk'ubu nk'igisate cyo kwakira ingenzi n'igisate cyatumye ubuzi bwinshi bwaratakaye bituma n'ibihugu byinshi bitakaza uburyo kubera aronke ibihugu byinshi byinjiza amahera menshi ku ngenzi hariho n'ibindi bisate byinshi byagiye birahagirira ingorane na byone kubera byari bijyanye n'icyo kiza cya COVID cyari cyarabaye ku isi nzima. Iyo ngorane rero yaribonekeje mu bihugu bitari bike n'ibihugu biteye imbere hamwe n'ibihugu biri mu nzira y'iterambere, kandi ikindi nacyo cyakurikiye COVID igisa nk'uko isa ni nk'uko yaheze naho hari ikibazo ziraba hirya no hino, ariko igihe basubiye kugurura bakemera abantu ko basubira gutembera nk'uko bifuza bakagabanya n'amategeko yari yashyizweho ya COVID, icyakurikiye ni uko hariho nk'ibisate byinshi cyane cyane nk'amahinguriro akora ibintu bari baragize nabona intambamyi bituma ibiciro by'ibintu bijya hejuru cyane, hanyuma n'ibyo bita inflation urumva ibiciro byagiye biraduga cyane naho ubutunzi bw'ibihugu bwagiye buragaruka bugerageza kugaruka, ariko henshi ku isi urabona ko ibiciro by'ibintu byaraduze cyane nabyo bigatuma nabyo nebizana ingorane ku baguzi eka no kubadandaza, kuko iyo ibiciro biduze cyane abaguzi baba bake bigatuma n'abadandaza bibagora bakaronka inyungu nke.
Ego be ibiciro byaduze ubuzi bwawuze icyo n'ikintu ntabwo ari agasiseshwa rumuri, hanyuma ingaruka nuko kenshi na kenshi turabye mu bihugu kimuze y'amajambere amaleta canke dashobora guha akazi abaheje amashuri nk'uko byahora kera twebwe tugeza za kaminuza wabuze ko akazi kakurindiriye. Ingaruka byagize rero ni uko kenshi na kenshi izo amaleta adashobora guha akazi abahejeje bose, ugasanga rero rwaruka rutakigira nayo rucira nayo rumira, ugasanga rutanguye kwijijukira imigambi yo kwiteza imbere ari nayo tuhava tuvuga ko cyane rwose. Mbega ku bwanyu abanyeshuri muri iki gihe baheje kaminuza bakora iki ko ubuzi kenshi muri leta usanga butari?
Ego ibyo nibyo, kubera icyo kibazo kirahari mu bihugu byinshi byo ku isi, kuko nk'uko wari ubijeje kubivuga yuko kera abantu baraheza, hanyuma icyo gihe hari akazi kenshi muri leta, ariko n'abaheza amashuri ntibari benshi cyane nk'ubu. Ubu urabona hari amashuri menshi mu bihugu byinshi cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'iterambere, amashuri yagiye araba menshi, amayunivesiti araba menshi, ku buryo abaheza amashuri ni benshi cyane, amaleta ntashobora kuronka ibibanza byo bakwiye byose, byo bituma ateza kuba n'igisate cy'abikorera utwabo prive nacyo ntigishobora kubaronsa akazi. Ikindi nacyo ni ukusura ari nk'abarezi abigisha agasura kuraba mu bisate by'inyigisho ukungene botangura kuzabura bategura bakabategura abanyeshuri bakabona yuko mu gihe batoronka akazi muri leta ko bashaka kuronka akazi mu bikorwa
turavuga kuwategura no kwigisha imyuga canke no kubaha bimwe bita stage imbere yuko arangiza amashuri.
Ego kubaha stage ni kintu gikomeye cyane kuko baronse stage bahejeje amashuri, igifasha nuko kenshi umuntu ariga akazi. Urumva nk'ubu uronse stage ariho hose uramenya ukungene akazi gakogwa ari mu bisate bitandukanye, mu bisate umuntu yoba ashaka gukoreramo. Urumva birafasha kubona iki gisate uko niko bakora, uko niko bakora, bigatuma n'umuntu aronka ibyiyumvira akabona okay naho ntaharonka akazi ndashobora gutangura ikintu kimera nk'ico nkanje nkajamwo mu wafasha motorera inyishu ingorane zoba zihari. Niho haca haboneka za opportunity.
Yego me.
Uriko uratorera inyishu ingorane zihari kuko niho haca haza n'iyo nzira yo gutera imbere, ari opportunity.
Bwa buhinga twavuga mu kanya turabugaruka ko ariko nkuko twavuze mu ntango turi kumwe kandi na Rock Bideri, engineer Rock Bideri amaze imyaka itari mike yarangije amashuri ariko atarashaka kuronka akazi, ndashaka atubwire ukuntu vyamugende n'ico ariko arakora kugira ngo ariko yobutangura gushira mu ngiro eka koresha ubuhinga n'ubumenyi yize mu mashuri kaminuza. Rock Bideri, ijambo ni rwawe.
Murakoze cyane. Ndakoze banje kubashimira aka kanya no kudutumire mwaduhaye, hama nshimira n'umutumire umuganzi agiye gutanga. Hama icyo nagomba gushikiriza kubijyanye n'iki kintu cy'ibura ry'akazi abajene benshi bari mu bushomere rero nk'uko yagiye arabivuga, icya mbere tugomba kubanza kumenya nuko ibihugu turimo bikiri mu nzira y'amajyambere byagiye bikorwa ko n'ingaruka za COVID-19 nicyo n'ukwita ihungabana ry'ubutunzi bw'isi bituma umurindi ibihugu byari biriko kugira ngo byiteze imbere ugenda ugabanuka. Rero ibyo byose bigenda biba mu ntambamyi zituma mu buryo bwo kugira ngo haboneke ubuzi mu bihugu duherereyemo, kuko iryo hungabana ryageze no ku isi bivuye kubyo twagiye twumva cyangwa se COVID-19 no mu buryo y'ibi bihe isi igenda icamo by'intambara, bigatuma ibicanke biriya ku masoko bihenda, amaproje ahagarara, ubundi buzi bugenda buhagarara butagenda neza. Rero icyo umuntu agerageza gukora ni ukuraba uburyo asanisha ubumenyi ibyo yakuye ku ishuri akabisanisha n'ubuzima arimwo agezemo hanze, kandi umuntu agerageza kugendana n'igihe agezemo. Icya mbere no vuga fati akarano kuri jewe nohanura n'abajene benshi no kudasuzugura akazi. Akazi gashobora kukwinjiriza, gashobora kugutunga, gutuma uba hejo na hirya hejo mu gihe ukirindiriye kugira urundi rwego ugera ko uragerageza ukagakora, hama hakacabaho n'icyo twakwita management, kumanajinga ibyo wabonye kugira ngo habemo uburyo bwo kwizigamira kugira ngo ufungure ushobora kugira ku nzozi zawe ejo cyangwa hirya hejo. Rero icyo nagomba kuvuga nsa n'uwusozera aka kanya mumpaye by'ukuri ntibyoroshe ahanze, abashomeri ni kenshi mu bajene, ariko mvuga ngo umuntu wese ahari no kugenda agerageza kuraba muri domene arimwo araba ukuntu asanisha ibyo yize n'ibyo asanze hanze, kandi twagerageza kudasuzugura akazi umuntu agakora ikibonetse ku gice gishobora kuba gituma abarabayeho. ariko
yego mu kanya gatoyi
yego buryo
yego
turiko turiyungunganya tugenda durondera du projet kanaka yego nibyo koko ariho yanamba ya za buryo ariko nubundi umuntu ashishikara gutegura ibigambi arondeza asengera nubwo buryo kugira ngo ejo cyangwa ejo hejo imana nicyizere uburyo bukaboneka ashire mu ngiro ingamba bafite
yego mu engineer Roque Bidiri mu bisanzwe igisata mwagiyemo eka ubumenyi mwaronse bwo kubaka na n'ubumenyi mu bisanzwe bufise wacuronka akazi uno nyene ku bwanyu intamba nyamukuru yabaye
twebwe ngerageje kujya ku ruhande rwanje twahejeje mu gihe kitari kitoroshe igihe harimo COVID-19 nico gihe twebwe twahejejemo kaminuza cyari igihe kitoroshe amaproje menshi yari yabaye sipangi yahagaritswe ku buryo kugira ngo ubone akazi byari bigoye bo rero izo ngaruka za COVID zagumye zigenda zafectinga zigira ingaruka ku mikorere y'amakoje agiye atandukanye rero urabona domene yacu hanini hanini usanga iri rase muri secteur prize ukaca usanga rero abakozi byabaye ngombwa ko bagenda babagabanya haba abakozi bake ugasanga rero kugira ngo uce ubona akazi byoroshe kandi muri iki gihe turimo urabona ahantu henshi baba basaba experience kandi iyo umuntu avuye ku ishuri nta experience aba arabona kuko experience ayibonera mu kazi rero niyo ntamba ni nyamukuru yagiye igaragaraho uburyo habayeho uburyo bw'amaproje guhagarara ibikorwa amanuza amakampani yagiye ahagarika ibikorwa bikaba ngombwa rero ko bagenda bagabanya n'abakozi ugasanga rero kugira ngo bakire abandi kigoye rero n'ubu umuntu aca agerageza kurara ukuntu aba ariyungunganya mu kurinda ngo ejo cyangwa hirya y'ejo ashobora kuzobona uburyo akora kandi bitanafunze umuntu ashobora kurondeza muri ubu buzima ukaca mu zindi nzira ukagera aho wifuza kugera atari uko uciye muri domene y'ibyo wize
murakoze tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe nabandanye kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Polo irakoze muraho Paulo muratwumva?
Nawe muraho.
Eh turaho.
Ndabumva meze neza.
Eh muri hehe ga Paul?
Meze neza kweli. Kandi makoze kuduha akanya kuri radio Juju America.
Yego muri hehe?
Baneze ingobozi.
Ingobozi mu Burundi. Yego tuga ku jambo kibazo cy'imbyo.
Sewe cyinzo cyanje. Uyu yaje kugana we yaravuze ati ko abajene bica tumo zabaragaya akazi. Ariko ikibazo gihari nubwo buzi buragoye kuboneka cyitse udafise ngo umuntu tukakwikoresha temeke cya jina ati udafise umubyeyi bacisi mu gufata umugongo nandi wowe ibintu by'akazi n'iki na motoga y'akazi biragoye kuko ubukene nabo n'umwe kuba bunezereza nomo nk'akarorero jeni yakumetaga akakarorero alo
duga ku jambo turakumva
ego akajeni itaga akarorero Je suis allé à la demi-heure de 17. Je suis allé à la demi-heure hanyuma mugabo kubera ko nabona ati nta miryango mfite n'iki ntabwo akwihangira akazi nari mu bantu batanguye kuko ibyo byari mikashi washaka akazi arimo amahera mugabo rero kuko wagera abe muzi busuma kwiba n'iki umuntu arati ndarahomba biragenda nabi ariko n'ikibazo gice kiyaba ni sikindi bushako n'ibyago bya COVID business tuzi byadukoze ko noneho rero na bijya bintu habaye bijya bintu byo kwagura amabarabara babomora kuma ni kuma naho twakora ku mabarabara babomoye bashavuga ati mutegerezwa kongeza ko amafaranga kugira ngo ukota bushashi ugaca ubu ugaca ubwamu ugomba kwaragiza rero nkavuga ati guhomba kugaya akazi no munsi mu bajene ni bake bakigaya akazi kuko kuba nko mu mujyi ho n'ibintu bigoye nta akazi wo kigaya ariko kibazo gihari twifuza kuba ko leta ishobora gufata imigambi iboneka kuko nabyo ni ngombwa cyane iraguye umutari nk'umwishyira hano ngo mukorere hamwe ibyo ushyiramo naho utanguza umutari
turakumva sozera
ego kusoza tu tuvuga ati nukuri cyumviro cyo kuvuga ngo abajene ngo bacagaye akazi mu byo kubganje nko mperereye abo tugendana abo tuki biragoye kuko nakimenye amenye burana abajene kishi sangari mu kabara kandi umujene akubwira ati none je bwo nkubareze ni yakoreshe iki ntari kwavuri monaki agacaguri cyo pana nikirata amansi akagwa gacu ndacagoye rero mu gihe cyo bameke yindi solution ni mutiwe sha kuramira abajene ashaka gushikira
murakoze Paul irakoze umukanya turamuha cyo cyo cyawe Professor Lionel Remisha ari cyatwanze duhi jambo undi munywanyi wacu Cosmas Simbakwira muraho muri hega Cosmas
murumonge mu Burundi
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo namwe icyumviro
badukaje intererano
yego
intererano yanje yerekeye ku burengera kugabanya ubukene cyangwa iterambere mu bihugu byacu ariko cyane mbuze mu Burundi njyewe nashaka kwibanda ku byerekeye kuronka isoko nziza y'ibyo umuntu aba yakoze turabona abantu bamwe bakora iby'ubugenegene abandi bakarima abandi bakorora ariko ugasanga le pouvoir d'achat y'abenegihugu ni nto cyane sinzi ko muranyumva
turakumva duga ku ijambo turakumva tugasaba gutega amatwi
ego ni ukuvuga ko amashyirahamwe paeje n'abandi bose barateza imbere abasore abantu bakiri bato abakuze bakorora ingurube bakorora inkwavu bakorora inkoko ariko ugasanga igiciro baza kudandaza ntigitubasha gutera imbere abagiye mu burimyi bararima ukarima ibigori amatoni n'amatoni ariko hageze igihe cyo kudandaza ugasanga ugurishije ikiro kimwe amafaranga ibihumbi bitandatu amafaranga magana atandatu y'amarundi cyangwa magana munani uretse umwaka leta yashyize mu kuboko n'ahandi ho byahora bigenda uko nyine wimbuye urutomate urabye agaciro k'urutomate kugira ngo hagere igihe uzisorome ukaza kudandaza usanga udandaza amafaranga make cyane ubushobozi bw'abenegihugu b'abarundi gushobora kugura ngo bituma umuntu yotera imbere ni buke cyane nibaza ko byabitumwa n'uko imishahara y'abakozi baje maze igihe itaduga cyane ubukene buri mu gihugu watuma n'ibyo wokora ngo biteze imbere ari umuntu umubaji akoze imeza cyane akoze intebe agiye kudandaza adandaza igiciro gito cyane kitotuma ashobora kwiteza imbere nicyo cyumviro cyanjye
murakoze Cosmas Simbakwira reka Professeur Lionel Mishagiri cyavuze ku byiyumviro mwashikirije Paul irakoze we yavuze ati nta bakiri bato nk'akazi ubwo buzi nta buhari mu gihe Cosmas Simbakwira we bavuga ko n'igihe umuntu yiyungunganije akagira icyo akora usanga hageze kugurisha ibiciro biri hasi cyane rwose ibyo bibazo byoterwa umuti gute Lionel Remisha
ego murakoze cyane Frederic duhereye ku kuntererano Paul irakoze yatanze yavuze ikintu gikomeye cyane yuko hogira abo baba bamaze gutera imbere bofasha abakiri batoye bafasha abajene nk'ubu nk'uko yabivuze ngo ababeraho nka kujya ku mubiri w'ibatesimu mu cyongereza vyita mentorship icyo kintu ni kintu ciza tuvuge kubera mu ntara zose hariho abadandaza mu ntara zose z'igihugu ama hariho abadandaza badandaza ibintu vyinshi mu ma sector mu bisate bitandukanye ari ivyo gucukura ubutare ari ivyo ku ivyindimo ari vya telecommunication ari vya vy'ubuvuzi ari ibisate vyinshi mu ntara zose kandi hariho n'abamaze kubitereramwe imbere umugambi woba mwiza woba ari nk'umugambi wofasha nk'abo na leta irashobora kubishiramo ukuboko igahimiriza nk'abo bamaze gutera imbere mu ntara z'igihugu bakafasha nko kwigisha nabone abakiri bato kungetne bashobora gutangura kudandaza kungana bashobora no gutera imbere kandi bakanabigisha ukungene kudandaza ntivyoroha kuko harashobora kuba mwe ntambamyi hari gihe haraboneka n'inyungu ariko ni kudandaza gusaba ukubanza kwigura umugambi wawe neza ukaraba abandi bawugize kungene wateje imbere no kungene n'ingorane baba baragize mu nzira zawe.
Uyu ni wa mugambi twashaka kuvuga imbere yaho ni ukuvuga ko urabona nk'uko vibonekeje ashingantahe Paul yakoze na Cosmas Simba kwira nk'uko bivuga usanga kenshi na kenshi bagiye mu bintu byo gutangura rudandazwa ugasanga baruhurira ko n'abantu benshi cyane rwose. Aha rero niho wa mugambi bushasha twavuga SWOT analysis uca ugira akamaro imbere y'uko umuntu atangura rudandazwa akaba yabanje kwihweza ubangutsi afise bwiwe ukacuraba n'ikintu uco aho yobajegajega ukacamuraba rero n'amasoko ahari hoko guki kugira ngo ikintu abaguzi bariko bararondera muri iki gihe gihambaye n'ikihe ikintu kitamaze kuronka abantu benshi bariko baragikorera ko cyo ari kihe niya wa mugambi twabwa SWOT analysis akamaro kuri mugambi ikakubwo buryo bwo kubanza kunonosora amakuru ajanye n'ibyo mushaka gukora nakahe kubwa
ego ku igikuru ni iyo umuntu agomba atangura kudandaza amaze kwiga ibyo ashaka kudandaza inzira ashaka gufata n'igisate ashaka gukoreramo ari tuvuge nk'ibi bya agribusiness by'indimo nk'aba barima barima ari indimo nari nk'ibigori nk'ibyo bavuze kurima amatomati kurima indimo izo arizo zose cyangwa n'ibindi bintu umuntu yodandaza igikuru ni kubanza ukamenya isoko aho uzobijana ni naho n'amahera ushaka kubigurisha hanyuma ukaraba ko abaguzi babishoboye aho rero niho icyiza ni uko ubu muri yaba muri Afurika ubu umuntu ashobora kudandaza ibintu mu Burundi akabidandaza muri Congo cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Tanzania ariko igikuru ni uko n'abadandaza ni byiza ko boza baraborohereza kugira ayo masoko ashobore kubagukira nabone bashobora no kuronka uburyo n'inzira yaho boshorera batarenze kugira ingorane mu nzira bakabafasha. Ikindi nacyo cyofasha cyane cyane ku batangura ma business kubera ubu nk'uko babivuze uburyo ntibworoha kuronka hari igihe kenshi hari abaja hamwe bakagira amashyirahamwe bakegera amabanki bagashobora kuronka uburyo aho ikindi nacyo bashoboye kubagabaniriza nk'amatagisi cyane cyane nk'abo bagitangura bageze amashuri bageze icyumviro cyiza cyo gutangura bagashobora kubagabaniriza nk'amatagisi cyangwa bakanabajya bakuriraho bakavuga ko imyaka ibiri ya mbere cyangwa imyaka itatu ya mbere nta matagisi muzoriha ariko mushobora gutangura kudandaza ibyo birashobora gufasha gatoyi kuraba uwo bagitangura kubera abo bakiriko baregeranya uburyo bwo bafasha no gutera imbere mu myaka izoza.
Mu kanya turaja kuri uyu mugambi tugutanga akarorero kaboneka kugira ngo wumvikane neza cyane rwose ariko imbere yaho reka duhe ijambo Alain Rurangangabo. Rurangangabo muraho? Oui. Zimya iradio uri kurumviriza kugira ngo twumvikane uraho ara.
Hello. Naho.
Muri hega ara. Muraho murakomeye. Uri hehe?
Kigali mu Rwanda.
Urashaka kuzimya iradio cyangwa televiziyo uri kurumviriza?
Kigali mu Rwanda.
Yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Uyu mugambi mutekinike niwe mbona uyu mutumirwa mu bantu musuhurize
urakumva
yego nako nari yakwifurira uwo mutumirwa
yego
kuko mutekinike ni nziza cyane kandi ubona ko yizi ku buhanga ariko ikintu gikwiriye Frederic
yego
ukwiye kujya muri kirikura bakayigisha muri bimwe bya bindi bigisha ubu bya kirikurimariya cyane cyane aho mu Burundi bakabishyira muri kirikura no muri ansenyuma muri sisiteme edikatifu ibi bintu bagatangira kubyigisha jisite aho batangira kwigishiriza na kirikurimariya sinzi aho izi itangirira ko maze igihe ntari mu gihugu yesi bikakuba bikigisha muri tekinoloji kera nitsinza muri imyaka za 90 ya segonderi kayitangira muri misiyoni akatwigisha muri tekinoloji kuri kwa tekinoloji none ubu rero bisuye biri muri mwaka wa primary ibi bintu rero bya SWIP yari kwiye kwigishwa bakaba kunywa byadaruka kuri nibwo abanyeshuri bagezeho nyamara bo muri poste fondamentale cyangwa fondamentale nyenda gushika no muri yunivesi ariko bakagenda babiha imbaraga nibwo umujene yagera gusohoka ashobora kwidentifiya neza kwidentifiya donc le force le faiblesse cyangwa les opportunités ziri fondamentale niho yamenya kuzo n'ikintu cyangwa n'ibindi norore cyangwa n'ibindi niho yaba yafungiye ariko kuvuga ngo azabyiga kubera arangije ngo kamenye ntihangire imirimo ngo reka mbone kubera ari kubera kubura uko agira abuze akazi ashomereye bituma benshi barahumba aratanga agacuruza agahumba yahinga ntandahinga atabuhanga abifitiye ibyo guhinga ibyo byose ariko ariko kubyitegura bikajya mu makuru bigisha ubwo nyine umwana agakura atazi ko adasaba akazi leta agakura avuga ati ngenzi yangira ibintu byo byahari agakombina rero ni konesanse yakuye muri fondamentale kuzamuka no muri univesiti niko ndabyumva niyo ndahariho
Alaru rangangabo icyimbiro ushikije ni icyimbiro gihambaye cyane rwose kuko muri za kaminuza nyinshi nko muri Leta Zunze Amerika icyo kigwa kiriho n'abatari kubiga yerekeye ubutunzi hariho nk'aba bari kwiga ibindi bintu entrepreneurship kugwiza itungo kwiga uburyo bwo kwikorera utwabo n'ibintu bikorwa cyane rwose hariho n'ibyo bashobora no kwigisha n'ingene umumenyeshamakuru ashobora kuva mu ishuri wenyine akajya kwishimira ikinyamakuru agatera imbere ibyo nicyo n'ikigwa cy'ahantu hose muri za kaminuza menshi icyumviro mushikije ko gikwiye kujyana muri za kaminuza zitandukanye mu Burundi mu Rwanda n'icyumviro cyiza cyane rwose
ndabivuga kubera hano niko bimeze muri kirikura ya hano ukuntu abana bari kubayiga hano mu Rwanda narabibonye ugende muri ariko narabibonye kubwo babyitegure muri kirikura muri hasenyuma bimeze neza umwana azamuka aza kugera iyo agera yamaze kumenyesha ukazikaga ukazitunga hanze
ni byiza murakoze cyane rwose Ruranga Ngabo
murakoze
tugarutse kuri we Professor Yonera Rubisha nashaka tuje kumuzi rero wa bwa buhinga SWOT analysis dutange akarorero kaboneka tuvuge umuntu ashaka gutangura urudandazwa rw'imodoka aguriye hanze ari mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu Rwanda ikintu bitangura kumenya kuri iyi SWOT analysis ni ikihe tangurira kuri rujya rudome S
Come ego SWOT analysis no kuvuga yuko ani mu S ni strength no kuvuga tuvuge nk'ubu uriko uradandaza nk'aho umuntu ashaka nko kugura imiduga ayikura hanze y'igihugu ayaza kuyigurisha tuvuge nk'i Burundi ikintu cya mbere arabanza akaraba uburyo afise niho strength itangurira strength ni uburyo burahari hanyuma ubwo buryo bunabonetse hariho isoko yaho uzo kuko ugiye ukagura tuvuge nk'ubu wasabye nk'amahera ibanki ukaza nawe ukayishikana ngaho ni byiza uba umaze kumenya isoko ko ushikana ugurisha hari abadandaza bava hasi deja bamaze kuronka ababagurira cyangwa ababagurira akabatuma akavuga je ndamaze kuja mu gihugu kanaka kuja kuzigura ndasubiyeyo hariho abandi baba bamaze kuronka amadeni yabo akavuga ngo bereka reka tugutume udufashe ugende tuzanire urumva nk'aho abaribo bisabiye amadeni ku bwabo ariko ngaho baba bagutumye kugenda ukabibazanira ariko ugakuramo nawe inyungu yawe urumva rero strength ni ngufu ufisemo ukavuga aha tuvuge nk'ubu nk'umuntu amaze kumenya iyo nzira yaho ibintu bica icyo abari ingufu bamaze kuharonkera kubera bazaho ibintu bica ibidandazwa ku buryo n'abandi ashobora kubabwira oke murashobora n'ukuntu cyanke nkagenda nkabibazanira nkabibagurisha ko hanyuma no kuronka ubwo buryo ushoboye kuronka amahera ushobora kuronka ideni ryo muri banki nahone aba ari uburyo kuko mu kudandaza urakenera amahera cyanke uronse ushobora guha umutari cyangwa aho mushobora gukorana kuko kenshi uri kuradandaza urashobora kwiyumvira umugambi wo kudandaza ku bwawe cyangwa ukabyiyumvira ku buryo bw'abantu benshi urumva aho ni niho strength iri hanyuma
nawe twese dushobora kuba mbega ko umuntu ashaka kudandaza imodoka yoba afise ubundi buhinga azi kurihanza akarinda kuzikoresha ubuhinga atabufise acarondera ingene yokorana n'abandi basi ubwo buhinga sibyo
egome kuko nk'uko navuze ibintu bya strength z'inguvu izo strength nyine zirashobora kuba weakness ku buryo hariho nk'igihe umuntu ashobora kuba afite icyo cyiyumviro cyiza ugasanga arabuze uburyo cyangwa akavuga ndazi inzira aho bica ariko ndakeneye uburyo niho rero umuntu aca yikora akavuga okay ko ndazi aho bitameze neza ariko reka ndabitorere inyishu nje hamwe n'abandi cyangwa ndondere umutara cyangwa uyu mugambi mbe ndawushize ku ruhande niyumvire ibindi mugambi nabandagira kugira negeranye umutahe hanyuma uyu mugambi ndawugaruke ko niho iyo weakness nayo ni ugenda uratorera inzira aho ibintu bitaba bimeze neza opportunity nayo
ukaba nk'amasoko nina zigura zogura abandi abantu bafite benshi nta mafaranga bafite kugura imodoka nshyashya ubwo hari uburyo akabyo keza kuzana imodoka zihingutse ibintu za gutyo hamwe n'ibindi duga ku ijambo
urumva nk'aho rero hageze nk'isoko rero niho umuntu ateza kuryigira akaraba ubwoko bw'imiduga yo bagiye kuzana tuvuge nk'ubu bashobora kuzana imiduga ikoresha n'umuntu izi familiari z'umuntu umwe umwe za individuweri cyangwa umuntu akazana nk'imiduga izi za transiporo zitwara abantu benshi urumva nk'aho amasoko ni si amasoko amwe tuvuge nk'ubu uzana nk'imodoka ikijya gufasha ari nko kugira amatransiporo umva nk'iyo ni nk'iy'urudandazwa izindi nazo zaba individuwele umuntu wayigura ku bushake bwiwe ariko igikuru umuntu amaze kumenya iyo soko akamenya kubera kumenya n'isoko no kuraba aho bahari ingorane tuvuga rero nk'ikibazo cya transiporo hari nk'ikibazo urumva gutorera inyishu ikibazo cya transiporo tuvuge hariho nk'imiduga ya transiporo mikeyi kibazo ni ukuza na yendi miduga ya transport iza kufasha umba gaho habaru na ba dandaji basa antuko muri cho kisata cha transport aliko shura gusanga batarashi kanaho bazigurira bama batuma abantu urumva uronse iyo opportunity yuko bagutuma ukageza kuzibazanira ari Tanzania ari Dubai ari he aho ushobora gukora mu kintu urumva ikuru rero nkuko twavuze ura umunagara abahantu hari ngorane hanyuma akaraba kuzitorera inyishu ariko nahazitorera inyishu akahungukira
hariho
niho opportunity ibonekera
yego me hariho ni muri iyo ngo buhinga hariho na urudomete SWOT
yego urudomete rero muri SWOT twavuze SWOT atangura strength ubushobozi ingufu weakness ibyoba bitagenda neza opportunity ni inzira ushobora gutora inyishu hanyuma iyo nyishu ikagufasha kuzana kukungukira tuvuge nk'ubu habaye nk'umuntu nk'umurima ntibigori tuvuge hanyuma ugasanga aturonsa ahantu hari soko byo byarabutse urumva ngaho yari yaramaze kubirima ashobora kubibagurisha akakaronka amahera menshi nk'uko niyo example y'abadandaza abadandaza imiduga cyangwa ibindi byose umuntu yodandaza iyi opportunity niyo nzira ushobora gutorera serivisi threat nayo ni ikintu cyose cyokubera intambamyi yo kudashikira
iyo mugambi hari
nk'abantu
nk'amatagisi uba ari hejuru ku idandaza avuye hanze amategeko mashasha inzira gutyo
ego me urumva nk'amatagisi amatagisi kiba ari ikintu gikomeye ikindi nacyo gikomera ni tuvuge nk'ubu nk'abadandaza nk'abagura ibintu babikura hanze babizana mu gihugu urabona mu kubigura babigura n'amadorari n'amahera yo hanze ariko mu kudandaza bakadandaza mu marundi urumva aho rero nk'abadandaza rero kenshi urumva hari igihe barashobora sirete nuko tuvuge nk'ifaranga rigabanuca agaciro you know nkuko mu myaka yahera ibihugu byinshi amahera yarataye agaciro uyagereranya ku madorari ko ari amadorari yaduze rwose urumva nk'aho nk'abadandaza kuri ibintu hanze basho umugambi mwiza ba byose bitumbereye ariko babishikanye ugasanga inyungu bari byateguye iragabanutse cyangwa irahavuye hariho n'abahahombera ariko bagaca basanga yuko bateza kuduza ibiciro byabo kugira bashobore kubandanya umugambi wo kugira business ariko badugije rero ibiciro naho hari igihe yacaba ingorane kuko
biduze
abaguzi baca bagabanuka
nivyo tubibutse twese ko muri komaranda nyakomereza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Izere Gadsan muraho
Murao.
Ego tuwa, humri higa Gadsan?
Mwa kongo nani na nyamu mbari zi Kikidano ni kiza chane kuko kia du fasha
Ego
Kenya sawa kuwaza mchumiri wa ni Ese mungu kreti nga business mungu sana chana mbizine yuku kisanya haviri mungira ya magambe Kuko kisanya haviri chiko yuko Kire vya wa kujia muna wane kapitaro muna jafri banko kasanga ama interesi wa chaguzi na rehe juru kande wakavua kusabi yungwase na ayu chaji shiki kuko kugira ni huu nara njirekamini uzaidi kwa handa nani nito mingi ya ekonomi haiku na rehe wajia kuri banki wakanya wa wafike yo roni liha interesi liha hati wakavusawa wenda yungwase eda sanga na hawe yishiki mingira kuri wazese kujira ngumunu kame ya akura yo bizine ufi kuhachi ni challenge kapicho kugira ngo umuntu yabone akazi cyo amumbariza kugira ngo umuntu abone yazamuka ukomeye abigenza.
Murakoze izerega ikibazo cyiza Professor Alionel Nisha. Naho umuntu yoba yahejeje kunonosora cyane rwose bwa buryo bwo mutuma atangura kwikorera utwiwe akabikora neza wa mugambizi wa bwa buryo SWOT analysis, hari ikibazo rero nkuko izere Gadsa nabivuze, ikibazo cyo kuronka mutahe kuba kiri bato, usanga babasaba ingwati ugasanga ika n'amafaranga y'inyungu amabanki basaba ari hejuru. Ibyo bibazo abakiri bato bubitoye nyinshi gute?
Ego icho ni kibazo chiza chane, icho kibazo ashikije ni kibazo chiza chane. Aho niho amareta abakwiye gusubira kwiga neza imigambi ihari. Ndibaza yuko hari amareta ashobora kuba amaze no kubigira, ariko imigambi nko kugabanyiriza amatagisi nk'abajeune ibyo byofasha, canke gufasha nkaho nk'amabanki abasaba ibyo kugwatiriza leta ikashiramo ukuboko, cyane cyane nk'abakiri batose imigambi ibona bakayishikiriza. Hanyuma ni nka kujya tuvuge nk'amareta menshi ahora arungika abanyeshuri kujya kwiga hanze, urumva leta yashyizemo ukuboko ikafasha ikavuga reka tumurungike agende kwiga ubuganga, niyagaruka azoza kwivura abandi cyangwa agende kwiga iki niyagaruka azoshika. Ariko iyo bari nk'umugambi nk'uyo bakaraba ukungene bashobora gushigikira nk'abantu basa imigambi myiza yo kudandaza, bakabashigikira kugira bashobore kuronka uburyo bwo kuronka amadeni bitagoranye cyane, ariko cyane cyane bakabakuriraho n'amatagisi nko mu myaka ibiri itatu ya mbere, kubera n'umuntu agitangura kudandaza imyaka itatu ya mbere yagoye rwose, bashobora kubagabaniriza ayo matagisi cyangwa bakayabakuriraho, hanyuma bakabafasha. Aho birashobora gufasha n'abandi boba bafise imigambi bakabona ko harimo ikintu kibahimiriza gufata iyo nzira yo kudandaza.
Hari amatwi dusomera banki y'urwaruka mu Burundi payeje ibafasha ifasha urwaruka, ntitura tuhoza neza ngo tumenye aho abakiri bato iyo banki yoba imaze gufasha. Ariko tugaruza kandi no ku kibazo cya Gadstan, n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose, kuko hariho n'uwundi munywanyi yavuze ibyerekeye ukuntu naho waba wamaze kwiga neza icyo uzokora, hariho ukuntu ushikiriza uyu mugambi wawe kugira ngo wemerwe, ikari deni baguha bakaguha aribyo bita business plan, uruhara rwo kwandika neza gutomora neza umugambi umuntu aba afise n'uruhe mu kugira ngo umuntu atangure kwiteza imbere mu bikorwa by'ubudandaji cyangwa byo kwiteza imbere.
Ego umugambi business plan ni byiza kwandika neza ukungene wifuza kukumena uzodandaza ukabishira mu nzira, akaba ari kandi n'ibintu umuntu ntarinda kwandika ibintu byinshi, ariko arashobora kukwerekana umugambi wiwe ukungene umeze. Igikuru cyo kwandika business plan nirinda kuba ni business plan urumva naho utanguye uno munsi ashobora kugendera urongereza uyigira neza uko imyaka ihera, ariko igikuru ni irakwereka aho utanguriye. Kandi wamaze kwandika neza ibyo wifuza, ibyo ushaka nko kudandaza cyangwa inzira ushaka gufata ariko kudandaza, icyiza ni uko iyo wamaze kwitunganya neza naho uhura n'abandi ari nk'ishyirahamwe ariko rirafasha nk'abadandaza, biroroha kubegera ukaba uyu niwo mugambi mfise, cyangwa ari nk'amabanki aho ukeneye nk'amadeni urabereka nabone umugambi ufise, urumva biroroha no gusigurira umugambi wawe uyundi muntu yaba ashaka gufasha cyangwa ishyirahamwe yaba ashaka gufasha cyangwa nk'iyo migambi myiza mwavuze amareta amaze gushya hamwe ubufasha abakiri bato nk'iyo migambi yose mu Burundi ari mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu bamaze kugira iyo migambi iciza nuko uyifise business plan niho mushobora bashobora no kuraba bakaraba iyo business plan bakaraba kubona mukorana bashobora no kugu hanura akavuga okay twebwe rero kugira dukorane ibi ino kubihindura muri business plan sana
umuntu wihujeje nkuko umwe mu banywanyi bacu yabishikirije ikintu cyokorwa kugushira nk'icyo cyirwa cha entrepreneuria utongeza entrepreneurship mu mashuri nka yose mu bisata bitandukanye akamaro ka cyirwa nk'icyo uko bakahe kuri bose
ai akamaro kicho cigwa bagishize muri curriculum byofasha cyane kuko ibi byo kudandaza ni byiza abanyeshuri batari kuzarebigisha buhoro buhoro uko bakura kuko ingabirano z'umuntu nta wigera zimenya kandi igisata umuntu ashobora guterera imbere yadotereramwo imbere naco ne kenshi umuntu ntigera amenya ingabirano afise ubu nkuko mwabivuze kare umuntu ashobora gufata nk'ubu umushinga nahe mwatumiye mu engineer yize nk'ibintu byo kubaka urumva nkajya urumva afise ingabirano urumva ngaho uko we asanze yatanguye no kudandaza ariko icyiza ni uko habonetse nka proje yo kubaka ugasanga atanguye mu business urumva nk'ibyo biramushikana kure cyane ni nk'abantu bize inzira yose umuntu yofata icyiza ni uko iyo atanguye kubikwigisha hakiri kare ari nk'abagira za sport urabona rero n'abatlete bateye imbere cyane mu bihugu byacu bageze kure urumva inzira yose umuntu ingabirano waronse hari igihe ugenda urayitora uko imyaka ihera uko imyaka igenda ni nk'uko hari abo ishobora kuboneka bakiri na bato hari nk'abaririmba hari nk'abafise by'ubugenegene ibyo byose umuntu ashobora kurigiramo business
hari n'ubundi munywanyi yadutekamo avuga cyane cyane ukuntu akamaro ko kwiga nk'imyuga muri za kaminuza cyangwa amashuri yisumbuye akamaro k'imyuga mu kugabanya icyo gitigiri cy'umurengera cy'ubushomeri kuba nk'aka
ego akamaro k'imyuga ni byiza kuko imyuga nayo abantu bamenye ni bimwe twebwe turavuga by'ingabirano kuko ari igihe umuntu ashobora kuba ariko yiga ibindi ariko ugasanga bamwigishije aronse niyo nzira bakamwereka imyuga uko umwere ibintu bikorwa birashobora gutuma aronka ubundi yiyumvire ukundi birahindura ukungene umuntu yiyumvira bimuha ouverture urumva ni byiza cyane bashobora no kubizanamo bakigisha abantu ari imyuga iby'amatekinoloji bibonetse bagashobora kuza barabigisha n'abanyeshuri ariko kuva hakiri kare kandi nk'uko twabivuze kare ibintu by'inyigisho kuko urabona ama ekonomi ku isi ibintu byinshi byarahindutse ibintu biguma bihinduka nicyo gituma n'ikintu gikomeye n'ibyo twigisha abakiri bato ibyo nabyo ifoko nabyo ne bigenda birahinduka kugira bigume ku nzira yaho ibindi bihugu bigeze
ikibazo cy'ubushomeri rero igitigiri cy'abashomeri kiba cyongera ikibazo gihambaye cyane rwose kuko muri iki gihe nk'uko twabivuze abakiri bato usanga badashobora kuronka akazi ikintu mubahanura ni ikihe mbega kubandanya inyigisho hakoreshejwe ubundi buhinga ngurukanabumenyi online instructions zibafasha mu gikorwa cyo kurondera akazi baba barimo kuguma bakarisha ubwenge
ego ibyo uvuze ni byiza cyane kubera ubu icyiza ni uko haramaze no kuboneka n'ubuhinga ubu bw'amatelefone ngendanwa afite n'amavideo ushobora kwakisida na interineti ivyiza nuko ego hari ivyo wigira mu ishuri ariko nabo abo bahejeje amashuri ivyo bavyiza nabo ne baza bararaba kuri internet kuko no kuri internet urashobora kuhakura inyigisho kuri YouTube hari amavideo menshi ibintu byinshi umuntu ashobora kwigisha ari ibintu n'ibintu by'ama programming ibintu by'ama ordinateur ama computer urashobora kubyigisha buhoro buhoro ugenda uraraba amavideo kuri YouTube ariko uyu mwanya bisaba discipline bisaba kubikorera ko buhoro buhoro hanyuma umuntu akagenda ariga n'ibindi bisate atoba yaranze tuvuge nk'ubu nk'ibisate bya mining byo gucukura ubutaka ariko iyo ushobora gusanga amashuri menshi ntibabyigisha keretse ari nk'umuntu muri universite geologi ariko ubu urashobora kubyigisha ukabisoma ukabwira ubimenye n'ibindi bisate byinshi umuntu akagenda ariyigisha buhoro buhoro naho byaba ari ibisate ubona ibi bisate sinzi ko nubijamo ariko akanyoni katagurutse nikamenya iyo bigeze
naho bari bisata bitajyanye n'ibyo bize muri kaminuza
egome naho byaba ari ibisate bijyanye n'ibyo tize igikuru ni nka bimwe mu ntanguro y'iki kiganiro bavuze yuko atakugaya akazi igikuru ni kuguma uriga hanyuma ukaraba uriga mu bintu wigi ariko ni byiza kuraba n'izindi nzira tubabarize kuko umuntu of course umuntu ntiga ibintu byose ariko umuntu akaba amagerageza akaraba n'ibigezweho
hari nk'uko mbivuze umuntu wanjye yavuze ko hariho bakiri bato baje na kaminuza usanga kenshi na kenshi banegura ubuzi kuko wari ubuzi utajyanye n'ibyo bize cyangwa ubuzi bukoresha iminwe impanuro muha ugaruka kuri icyo kibazo n'izi
ego impanuro ni uko kenshi umuntu aguma agerageza igikuru ni ukugerageza kandi ikintu cyose kikuzanira uburyo kikuzanira amahera ni cyiza nicyo gituma si ukuvuga ngo kugaya ubuzi ariko ntawe ugaye amahera ariko igikuru ni kuguma umuntu agerageza naho yotangurira ahantu ibaza ngo ni hato uhajye umuntu aguma agerageza agera kure igikuru si saho utanguriye igikuru saho uzohereza kuko ntawe umenya ahahereza ari igikuru naho aho utanguriye ariko ukagumana uyu mutima wo kurondera urateguka kugeza kure
ku kibazo cy'abakoresha nabo basaba uburambe mu kazi cyangwa experience eka no ku mabanki asaba inyungu n'ingwate ikintu mushikiriza ni nk'iki
ego ikintu nashikiriza cyane cyane nk'abakoresha ni uko batoza bararaba cyane cyane uburambe mu buzi cyane cyane bw'abantu batangura akazi ego hariho nk'ubuzi bukenera uburambe ari nk'ubuzi bwo hejuru muri administration cyane ariko ubundi byo babyiza baza barugura imihora abakiri bato bageze amashuri ntibaraba uburambe cyane kubera bashobora gusanga hariho abantu bafite ingabirano batari ko baraha akazi kandi bo bafashije gutera imbere cyane kubera ayo mategeko rero niko n'abantu
ego meya kamo muri rusange mwigisha yama yagiye kwigisha mu bihugu bitandukanye mu Budagi eka n'ahandi mu Bushinwa ibintu bimeze nk'impanuro muha ugaruka ahejeje amashuri kaminuza ni izihe mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda 30
ego impanuro noha abahejeje amashuri ni uko buza bariyumvira nk'ubu bariko bararondera nk'akazi cyangwa amashuri yo hanze igikuru ni uko bakaraba akazi bashobora kuraba hajya ari mu Burundi mu Rwanda za Kenya za Tanzania bakaraba yuko aho hose hoba
harajyanye
ibintu bashobora gutanga
Professor Lionel Mishanda gushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo usangire ubwo bumenyi bwawe n'abandi banywanyi radio ijwi ry'Amerika cyane cyane urwaruka turashimiye Engineer Patrick yadufashije mu nyabwo izuma tukaba dushimiye na Nadia ya dufashe kukwagiranya kiganiro turabashimiye namwe nshuti mwese na tukanya mugahamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyumviro turabashimiye namwe mwese mwakurikiranye kiganiro mwisanga cy'uyu munsi mugire amahoro ku mugoroba mwiza.